mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Ubuzima bwanjye bwo muhira ko nari nzayeho niko mbayeho turahari bimwe batubeshyera yavuze ngo twari twarazimiye ntihage umuntu akujimije ko akujyana mu ngeso mbi kandi aka ngeso mbi nari nagiyemo.
Uyu ni umwe mu bayoboke b'umwigemeze Biyangenda Kumana mu gihugu cy'u Burundi aho yahungutse muri ntara ya Kayanza ku mutumba wa Businde avuga yuko atazikizo mutandukanya n'imyemeranire yiwe nubwo yayizize. Turabigaruka ko handi hato mbe hagufi ya maradiyo yanyu. Akuno banza nkababwira muri make ko abantu bashika kuri batanu baraye bishwe n'umuntu yari yitwaje inkoho nyuma yo kurasa muri biro bikoreramo abakozi b'ikinyamakuru Chandika mu gisagara cha na police ni muri leta Maryland aha muri leta zumwe za Amerika. Abategetsi b'igipolisi basigura ko abandi bantu babiri bakomeretse cyane kandi bakavuga ko ukekwa gukora ubwo bwicanyi yafashwe ababonye igihe byaba. Bavuga ko umugizi wa nabi yarashe atumbereza ko biyo by'umuryango w'ikinyamakuru Capital Gazette mu masaha ya saa 9 z'umuhinga mo acha abona kwica abakozi bacu batanu. Igipolisi cavuze ko kiriko kirabaza uwo yarashe ariko icatumye akora ubwicanyi ntikiramenyekana. Ibihugu vya Afrika biri mu nama ya ONU jeje amahoro n'umutekano vyatangaje ko vyashimishijwe n'isinywa ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya perezida wa Sudan y'umumanuko n'uwahoze ari cegera ca perezida ariko bakaba bafise impungenge ko ayo masezerano atazorama nk'uko vyabaye kuyandi yasinywe imbere yayo. Perezida Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar ayo masezerano basinye ari mu nteguro y'ayandi yo ku munsi wa kabiri bayasinye Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani. Abagize inama ya ONU y'umutekano bavuga ko ari intambuko ikomeye mu gihe ntambara irengeje imyaka ine imaze guhitana ibihumbi by'abantu abandi barenga miliyoni zine bagahunga bate byabo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muratumva muri ku musezi wa Businde ni mu ntara ya Kayanza.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Inyuma y'ikiringo kirenga amezi atatu bahungutse bamwe mu bayoboke b'umwigemeze Biyangenda Kumana mu gihugu cy'u Burundi barahangamye imiryango yabo ariko hari n'abandi basanze baraharitswe bakemeza mbere yuko imyemerere yabo itaranahinduka. Ijwi rya Amerika ryagendeye umusozi wa Businde urika abayoboke benshi umwigemeze Biyangenda Kumana bahungutse uwo musozi nawoze Biyangenda Kumana yasengera ko imbere yuko ahunga igihugu cy'u Burundi. Ibindi kwino nkuru turabibaza mugenzi wacu Fidelite ishatse yishikiye ngaho I Businde.
Ku mutumba wa Businde komine Gahombo mu ntara ya Kayanza abayoboke baze biyabahungutse barasubiye mu buzima busanzwe bari basanganwe ndetse n'imiryango yabo yabakiranye ugweze. Uyu mukenyezi abakobwa be babiri b'amahasa bari mu bahungutse.
Nanezerejwe nuko abana banje bari barakurikiye umuyaga uhunga acarabajana nta waryamenye yabajana
hari yashiriye kenda gutababona
imyaka itatu ego narasigaranye akabonge mugabo uya ndumva ku mutima wanje ko nezerewe kwese.
Umwe muri ayo mahasa ayoboka Zebiya tumusanze ku mbuga iwabo ni umwigeme w'imyaka yaba 20 nawe nyine ati naranezerewe naho biri uko aremeza ko naho yahungutse akiyoboka Zebiya
nta hamwe banyimira cy'ubuzima bwanje bwo muhira ko nari nzayeho niko mbayeho gusa hari bimwe batubeshyera yavuze ngo twari twarazimiye ntihage umuntu akujimije ko akujyana mu ngeso mbi Anja kange sombi nari nagiye mo.
Nubu yogaruka ugende.
Yewe kaye neza cyane.
Kama kenge ufise ko ubusanga ushya kandi gutakaza wa munezero ufise uri mujyango wanyu.
Igana kareje nta munezero nari mbizi. Gusatari uko byagorana nyene ugasanga bamwe ntibabitwemereye.
Ucasenga kujya mwasenga kwa Zeriya cyangwa usenga nk'undi mundere wese.
Nimemerere yanje ko yari yo gusenga.
Nk'abandi bantu mwajanye murahura n'uwo mukasenga.
Umuntu yobyifuza mugambi bitebo kuko mbona.
Hagataka ku mutumba wa Businde abayo kwibaze biya ni benshi ni naho hari cicaro abavuye mu hinga itandukanye y'igihugu cy'u Burundi bahurira bakagira amasengesho bamaze gutahuka hari umwe bamwe muri abo bajye bo kwibaze biya ubuzima bwaho butakimeze nk'ubwa kera abo ni nk'abakenyezi basanze agaho babo barubakanye n'abandi bakenyezi uyu mukenyezi n'umwe bakibaze biya yari yaraharitswe ariko amaze gutahuka uri ramusubiriye mu rugo yaciye yahukana
jemba nana wanje kuko mwamuhera kuko navuga ati sinoza gutera induru wenye nata ikeneye kuza kunkorera
ne nkayo urya mukenyezi guma ngaha aje dase bigenda gute
none ko byari byavuye kuri jemba ntacho byari kuntwara pare ntacho byari kuntwara nari ko guma muhira nkaca nderera ha abana hama bakoze nkaca bamuzani
wasubiye ku rugo gwa cimisi ngai mutaje
ndikitsi
Kuba yasubiye mu rugo atankomanzi na mahigo yagize ataronse bagenzi we batahukanye.
Numvise bamwe bayo madiyo ku isoko ngo baciye babagaburira inzu abantu ze bahakuru b'imituro. Urumva umugore basanzwe yaramaze kwandikwa n'uwo mugabo yaca twari ibyumba bibiki wowe ndashitse bakaca mu bindi byumba.
Kandi yagiye yanditswe.
Eh, bararaganga.
Hamatse sanga
ubwo wundi barongeye kwandikwa ngo mu kamine barabamuhaye uburenganzira.
None murashaka kwandika ngo n'umuntu kabiri kandi batahukanye.
Urabona kijya gihe urabona kwabona abo batari mu ngo. Nukuri mushitanteri yarabaganisha ko kugira ukabisa ukamwitura. Je kubaho ndu umwe byandambi. Avuga ati urumva nta uzi ko bazagaruka.
Muri abakenyezi basanze baraharitswe twagerageje kwegera abashika batatu yema nta n'umwe yashatse kuvugira ku radio musenteri wa komine Gahombo Jacqueline Ruragoka tumurondeye yatubwiye ko fatiriwe n'inama yariko aragirisha naho biruko Tarsis Nairaja umwe wagize inama y'umutekano ku mutumba wa Businde yabwiye Amerika ko abakenyezi bahungutse bayobotse Zebiya bafatwa nk'abataye ingo
dufite yazanye nk'undi mugore agira kabiri uwa mbere yagiye hariya kwa Zebiya cyacu 10 wa kontate ko hari cyo gusohora ubundi haje turumva twebwe kuko bari bataye ingo
naho bari baranditswe
none eh baranditswe nyene none ko tatate ko rirasoka cyo gusohora ubundi yaciye acunga urugo kwaze biya bataye ingo beshi bavuga ngo ntituzofotogarutsinde dufate nkaje none nk'umugabo umugore wanje akashagenda mpumva ngo ntazogaruka ino none mpumva nawe cyandeka kosana ubundi
mu gitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango harimo ingo ivuga yuko mu gihe abubakanye bataratandukana imbere y'amategeko ubugeni bwa mbere aribwo wabwemewe gusa abayoboke ba Zebiya baje mu gihugu cy'u Burundi barenga 2,500 batanguye guhongoka mu ntango z'ukwezi kwa kane aho ni nyuma y'imyaka irenga 3 bari bamaze mu buhungiro aho ni nyuma yaho ku musozi wa Businde habereye imishamirano hagati yabo n'inzego z'umutekano bamwe muri abayoboke oke barapfa abandi barakomereka mbere hagiye n'abafungwa muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Federite ishatse ijuru ya Amerika
tuve rero ngaho muri komine ya Gahombo dutse twerekereza muri Bukemba ni mu ntara ya Rutana turacari mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu barara ntibuce kubera ko hari urwaruka ruri mu makomite y'umutekano rubakubagura mu ntwaro baragabisha yukuzo hirahira gafatwa azohanwa inkuru tubazamenyesha makuru ijuru ya Amerika ibukemba ba ala Eve irankunda
Iyo nyifato y'ikubagugwa rya abanyagihugu bo muri komine Bukemba isa nuko imaze gushinga imizi mu kibano cyabo nkuko bavyivugira abo banyagihugu bamenyesha ko atajoro canke umurango vyijana hatabonetse ukubiswa inkoni kandi ataducazira David Nkurunziza numwe mu burorero
urumvanye arukuntu bishika ukava nk'ahantu gutembera bakakubahagarika ati hagarara ugahagarara bakakubazagiza ati uvuye hehe ukababwira mu nyuma bakagufata bakakudendaguza wabishura ati cene mu mbabare kabisa ndengane akakubwira ati nturengane utaduhaye ibinini wabankira uwo munsi kabisa barafashe barankubita amaze kunkubita baratinda barandekura ariko ngenda mbabaye gose je mbonye biriko biragira abo bantu bajejwe ibintu by'umutekano birambabaza gose abo nyine baba bakwiye kudukingira urumva nabo bariko baraducinyiritsa ashitusha dutuntura nyine kubera tuba tuvuga ati bajya nibo bajejwe kudukingira ariko mu nyuma agahindukira akaba ariho baduhindukira bakadukubita
naho rumwe muri ugo rwaruka ruri mu makomite ajejwe umutekano rutashimye kuvuga kuvugira kuri mikro y'Ijwi rya Amerika ruremeza ko muri go harimwo urukubita abantu mbere bakanababoreza igufa. Abanyagihugu bo bene gushikirwa nayo mabi bavuga ko barushe bari mu gutabomoke.
Kubera ubu butangwe bigendukana ubwo abantu bakubita bagohoye ubusa kandi bagusanze no ku muryango wawe
byaragushikiye
baraje baca bahita baratera amabuye ku mabati bari baboreje ntushobora kukuza ndenga nk'abantu bangana nk'abeshi baburo icyo ukora gusa urashobora kuva bisagoso kirengani ku byo rukora gituma rushobora kudutera umuruho kubera rushobora kuza tukadusanga twibereye tukaza ruratoronera ibintu n'ibindi tukakengera abantu ushaka kubagira.
Igiteye impungenge abo banyagihugu nuko batangiye raporo ku bajejwe intwaro adahanwa bigatuma garuka abigambako ko ari ntakogwako. Abanyagihugu bakabibonamo gasuzuguro karengeje gafatiye ku muntu adurumbanya umutekano adahanwa. Paulo Minani ni kwa tuyagira
harimo abasakrite b'inzara musakrite agize ikosa naho rubanza ruboneka naho muza kumuburanya bataje kuko umuntu muto ntagira ijambo ntagire iyo yitwara byinshi bikomeye kandi bikava hehe mu batware ugasanga ibintu ntibitomotse neza nka nyumba kumukaganda ukamwiganira ijambo nyumba kumuhako kumvuriza sikira ngo ah ko nta kintu mpaye ibyo biruko bitotezwa nyine.
Abajejwe intwaro muri komine Bukemba baremeza ko hari rumwe mu gwaruka ruri mu komite y'umutekano rwigenza ukutariko rukaba inambamyi yo gucanishamwe abantu. Emerusenge Salvatore mustaneri wa komine Bukemba ararugabisha by'umwihariko
birashyirwa ugasanga ariho abari muri ku makomite mezo sekirite bagize nyifata atariyo twari tukabicisha kuba dusanzwe dukorana haba bakuru imitumba bakabahanura tukabatumba bakabahanura bibaye ngombwa tukanabatuma ko bakaza tukabahanura tukabereka inzira bufata ingendo bugira kugira ngo baje bakore bisunze amategeko. Umuntu aramaze kuba ari muri komite bizo sekirite azi cyagejwe twese tukabaha impanuro mu kubungabunga kugira ngo babungabunge umutekano tukabereka uko twakorana n'inzego zabizi z'umutekano zabizi ubutungane ya nyabune tugakorana tukabereka ikintu teza gukorana kugira ngo wese ntiyakore vyiwe kugira ngo bimere neza tubabwira yuko kwama bagavye bo kwama bateramye umutekano birashika yo umuntu ibaye ngombwa turaheza tukamuhindura tukana yuko iyo tubonye ataka dukora ibyo twifuza turaze tukamuhindura mugani tumureka turabandanya tumuhanura kugira ngo aje ku murongo hamwe n'abandi kuko hamwe twomureka gucyo yo hava twononera gusumba akora ibikorwa nk'abantu uko ari kwabikora.
Tumenyeshe ko komite ivyejwe umutekano muri komine ibigizwe n'inyamiramabi abajejwe ubutungane abajejwe intwaro hamwe n'abaserukira abanyagihugu. Muri kino gihe abanyagihugu bagasaba ko abo baserukira bo bari abantu barangwa n'ubuntu bwiza bwo kubana neza n'abantu. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alan Eve Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Twandanirize mu makamba y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda zikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Apemba. Uwo mugezi uri muri sector ya Tanganyika, territoire ni Fizi, izihangayikishijwe n'abantu bita abategetsi bakaza babatoza amafaranga ntansiguro babahaye. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza yuko uko gutoza amafaranga biriko bituma bahomba. Inkuru tubandanyiriza n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Congo, Vedaste Ngavo.
Tumaze gukaraga ikintu kiri nyuma yo gukaraga umucanga uheze duca dusafisha duce tubona izahabu.
Izi mpunzi z'abarundi zikora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Pemba ho muri sekiteri ya Tanganyika zitangaza yuko zihura n'imbogamizi nyinshi bikurikiranye n'amafaranga bicara basabwa na bamwe mu bayobozi b'abakongomani bakora mu nzego zitandukanye, dore ko n'amategeko yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atemerera impunzi gucukura amabuye y'agaciro.
Abategetsi baraza bamaze kutubona bakatubaza ati mwe muri ko muri binoro tegome hanini mbere bakatubazanye mu ndimi zabo ati murashoye kumenya hana bategetse bahari guko bahagenga murotse utwo dukeye nandikwe mudu hako dukeye nyene nkuko mwaturonse nimba turonse ubwo faranga buke tukabanusurira ko bakaduhaye bakadereza uburenganzira bw'indwi zibiri cyangwa ukwezi aho tukavumiriya ukwezi kwahera bakongera bakagaruka tukabaga kino munsi kwabuze twaronse dukeye nako tubona ko abana muhira bojya karasiyo aho bakanka bagasara ngo nokuvamo tukabana ariko tuko turavunikira ubusa
ya kumane batuhohotera cyane gose mwene batuhohotera nje ndashobora gukora naro nk'ibyombi bitanu nagira munzira akafata unzane gitamburisho naje domorefije ifoma nahize muhira yiri ku mujyango n'abana hari gaba nashaka kugwara mu gakejana kwa muganga ariko ntayifise ngo zane 2005 cyangwa 5 nivyo bitanu nabica sindabishikane hagiye babinyakira mu nzira
si muri sekiteri ya Tanganyika impunzi z'abarundi zicukura amabuye ya zahabu ahubwo kubera ko aka karere ka Fizi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ari nako inkambi yo mu Rusendi iherereyemo usanga ari impunzi z'abarundi zisohoka inkambi zikajya gucukura amabuye ya zahabu imisisi mu birometero bigera ku 150 inkambi yo mu Rusenda nubwo bigoriza impunzi kugera imisisi bitewe n'amabariyeri atandukanye zigenda zinyuraho
ibariyeri y'ibaraka baramhagarikije bamhagarikije bambwira bati we ugiye imisisi gukora iki kandi urumahafiki ndababwira bati kubera twebwe abantu baba papa tufise imijyango itandukanye ari byo dupakezwa n'ibyo tutaronga ariko kandi twamenye gukora ntwa umatoreza amaboko ngo duburenganza tukagenda baraturekura turagenda natanze 2000 ndengano umugenzi twari kumwe na wenyene yatanze nkayo kandi baradusopa baraba ko tabigwanisha dufise basanga turabera turabandanye tugeze ifizi bongera baduhagarika batubwira bati none mwebwe muvuye mu nkambi mupokezwe ibikwiye mugiye gukora iki turababwira bati ubuzima bwo mu nkambi namwe nima mutarahunga nta buzima ijyango yo bayahunga i Burundi cyangwa mu bindi bihugu bababwire ingene umuntu yica ariko ararimata yamenyeye no kurima cyangwa no kurira ibindi bikorwa bamaze kubona agakarata ka SNL ku burenganzira bieto surutire SNL duha no kuri naho nyene twararishe amafaranga badusavye umuntu wese atanze 55 bo batsa baratubwira bati nimubandanye ariko mugarutse muzoca muri inzira nyene muzeze muzana 10,000 kero zobahurundi rusha mu nyuma gukaruka
ntabwo ushobora kubaho ngo widagadure widegembye kuko naho ufise SPGL no kuvuga ngo gishika DGM ikibanze kayikwaka yikwatse rero icikubikira igacikwere kurundi rupapuro yikoreye ugukura 50,000 ubwo rupapuro nago bakubwira ati nubwo mu mezi atatu amezi atatu aheze uzosubira ujane ibindi 50,000 by'amakongomani baguhurundi uko amezi atatu agiye ahera n'igihuzo kenera gutaha usaba sepegere yawe naho utanga amahera amafaranga ariho ibikorwa byose birahari ariko uca mu bantu nkuko umenga we nturumuntu mengura gakoko wama wikeka ko wari we wese ariko akwiyumvira shobora no kukwaka n'icuronse nta mwisanzuro na muto
izimpunzi z'abarundi zikaba zitangaza yuko ziramutse zibonye uruhusha ruzemerera gucukura amabuye yazabu ku mugaragaro kimwe n'abandi baturage b'abakongomani umusaruro bavana muri aka kazi wakwiyongera ndore ko bahungiye muri inkambi yo mu Rusenda bari basanganywe ubumenyi bwo gucukura zahabu
tubonye uburenganzira bwo kuzerera tugatembera ikintu caba ciza kurusha ibi sikindi nuko tubona umushahara ngaha ari muke cyane bibonekana ko twipfuza kugera kure ahantu twumva tubwirwa ko hari ubuzima gusumba ngaha hoho tumaze gusukura twiyumvira ko tworonka inoro zisumba izo turonka ngaha bikadufasha mu mibereho y'ubuzima bwo mu ngo
tubamenyeshe yuko muri aka karere ka Fizi impunzi z'abarundi zigenda zihangira imirimo itandukanye imirimo irimo gucukura zahabu uburobyi ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi bw'itomate n'umuceri aho abakora iyi mirimo imibereho yabo irusha kugenda iba myiza muri inkambi yo mu Rusenda ndetse gabo kubwijwe ijya America mu Rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo
Kwicaraga kumigezi y'Ibaburoni tukarira twibutsi wacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite urapfuka maduta kiruiteka aratwibuka adukiza maboko yabatujyanye w'iminyago aradutabura tugere isiyoni kubuntu bwe twasaga n'abarota ko dutashe amarira temba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo
akaririmbo ni ku mugezi ka Israel. Israel ni umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana wo mu gihugu cy'u Rwanda. Murabimenyereye ko iminsi yose nk'ano mango ku ijuru rya Amerika cyangwa tubahakanya ntutse bakunze aho muri kugira ngo mushobore gutasha abanyu tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye n'iminsi yose nk'ano mango mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mukaba mufise ka WhatsApp tubipe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turi kandi no kuri Facebook murashobora kuduha nimero zanyu gutyo tukabahamagara.
Amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubahawe Uwiteka igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigotabaga i Yerusalemu kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo iradamarara.
Wambere dufise akabiri Jean-Claude. Jean-Claude ikaze kujugi Amerika.
Halo.
Ikaze kujugi Amerika.
Ego, ego.
Uherere yehe.
Mukarere kwa mwambere nja Gashanda.
Havuga makinga hu mukarere uri muga Jean-Claude.
Ego, kwa wana achuazo. Rezi, kwa rose.
Mm-hmm.
Mbuna sila zuwa. Mbiru, uriyo,
Nukore. Hamugashaka
ko
eh
nakane no kuri radio y'u Amerika ni radio ikomeza kudukurikirana cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi
n'ubwo
mu makuru meza ni ibintu byiza byo kwishimira cyane muri rusange.
Mhm.
Urukumva rero hano mu kagari
Jean-Claude turacari kumwe
turi kumwe
ego nuko rero tuzabandanya tubaryohereza nk'uko tubwiye ko tubaryohereza uce utasha abufise ku mutima. Jean-Claude McBeard ambiye ko atariko arakumva muhinga bw'ibyuma n'ukuvuga ko nabandi batatwumva utwihanganire tongera tuguhamagara. Ariko hariona ego hariona Innocent Uwimana. Innocent ikaze kujugi Amerika. Uherere hega Innocent. Havuga makinga he Bujumbura nawe. Kuko kumusi itarikimwe no kwikukira mu gihugu cyo Burundi ariko bavuze yuko uwo munsi utazo himbazwa ko wa Mungu zo tuhimbazwa ku wa mbere.
Ariko baritegura bariko baragaye ni Yesu iyo bagusha uwo munsi mukuru bako wa mbere n'ubundi kuba witeguriye neza atangorana.
nuko rero hamago ashaka gutasha abandi no musiga innocent Adela ikaze kujugi Amerika. Adela unatukumba. Adela kumulongo wa telefone ulikula tukumba.
Alo ndawumba chani.
Wali mubiki ga Adela na samara ya ranyo modi.
Oyani. Alisho gabasha kukasonga ni hendu menga karimu waga tatu. Ama kuru yunisi ga diane.
Ni modi.
Turashima ibuyengero mu rumonge turaho turashima ibya Amerika mu gihe tubona ko mudukunda mutwitaho ibibazo tuba tugiye tubashikiriza mu kabishira mu ngiro mu gihe iwanyu mu ntara ku murongo wa shortwave tugikurikirana
mu minsi yavubaho tuzobaha no murongo wa telefone muzoza murahamagara ko gucyo mukadukurikira live byoroshye ku matelefone yanyu
yo urumbi bya bintu ngende byose reka rero manze gucagagura manze ntashe inshiki n'abavandimwe kuko umwanya uri gito uri gito tubona mu gihe biriko birihuta reka ubwa mbere ntangure mbone abamenyesha makuru bose bari ngaho muri mezo dora presse mu gisagara cha Bujumbura mugihe nobona umumenyesha makuru kazi umumama nkunda cyane n'uyu Christine Kamikazi cyo kimwe n'uwo mupapa njane ko bironkwa abo bose n'abamenyesha makuru nibaza ko bari ngaho muri mezodora presse sinibagiye Alexis ngira nkabo sinibagiye kandi na Alexis nibasumba abanyeshuri bose tuvanye gukorana ikibazo kuri ku ishuri ry'Inyamurunga ndababwire ntibaroranije
none we wakoze ikibazo cy'iki ga Adela
No musina koze ikibazo cy'iki bigwa by'ubuhinga ico bita science technology.
Wabitoye.
Acha no kuri ndasimwa madi mwe na gerageje kabisa yego.
Wakoze ariko kuko hari habo warutahije nkamenyesha makuru nka Jean Nepo Bironka ubu abarizwa ahandi atari mu mugabo kumenyesha makuru muri CD Caritas ni hatanga ajeje kutanga makuru ahubwo. Urakoze cyane gose Adela.
Bego sinibagiye kandi impunzi zose impunzi zumve ko zikunda hanyuma nubwo bimeze uko biri ntamvura idahita tugusabire kuzohunguka mu gihe byokunda ko mu ndabira indirimbo ya yubu udari ico reka ntahe muze kuyigira
reka nzoyikuvugiriza ejo muri isanga kwa kanya karatutujanye urakoze cane gose Adena Buyengero niyo kuri wedi dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cino munsi mwakoze nshuti bakunzi mwatwumviriza yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Caris yamfashe muhinga bw'ivyuma na Idiane Nahazwe ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mandanye muryoherwa na kano karirimbo ka Corneille Nyungura. And when the night falls